Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, muri kumwe na Fidelio Ngabonda bahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha. Abanywanyi b'umugambwe SNL bemeje mu ikoraniro kaminuza ryo kuri uyu w'Imana Agaton Rwasa kugira azo kwitoze mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kwa gatanu uno mwaka mu Burundi.
Nyuma y'iri koraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe wacu, tugiye kwinjira yezina mu ihiga ry'amatora. Ibyo tuzobikora mu gushikiriza abarundi bo mu mihingo yose imigambi twizeye ko yodushoboza cyayura ubu Burundi bwacu.
Uwo ni umuyobozi w'umugambwe SNL Agaton Rwasa ahejeje gutorwa icese kuzosekura umugambwe wiwe mu matora yimirije kuba mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka mu Burundi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, nkuko twari tubivuze, abanywanyi b'umugambwe SNL bemeje mu ikoraniro kaminuza ryo kuri uno w'Imana Agaton Rwasa kugira azo kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kwa gatanu uno mwaka mu Burundi. Inkuru Ijwi ry'Amerika ryifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, musomegwa na Desire Yatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe SNL ryabereye mu buraruko bw'umugaba mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Intumbero yaryo kwari uguhimbaza umwaka urangiye umugambwe wemerewe gukorera ku mugaragaro no gutora umukandida azoserukira uwo mugambwe mu matora yimirije. Umushingamateka Agaton Rwasa arongoye uwo mugambwe yemejwe n'abagize amakomite makuru y'umugambwe mu ntara kugira azobaje imbere mu matora y'umukuru w'igihugu. Ahejeje kwemezwa mu ijambo rigufi yashikirije, wasanzwe ari cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yaneguye ingene hari abaje mu matora badatahura intumbero ya demokrasi. Rwasa anagabisha abo bose bafise intumbero yo gutoba amatora.
Iyo abatware bitiranije demokrasi no gutsinda amatora gusa naho yoba yibwe, bituma igihugu gitwarwa nabi maze kikamamo uruhagarara rukomoka ku karenganyo, ubugumbye, agahotoro, kudatwarira bose ingendo y'umwana n'ikinondo n'ibindi bisa n'ibyo. Mu gihe rero twimirije amatora, biratangaje kumva hari abavuga yuko hoba hari abiyumviye yuko kuyiba ari byo bibereye aho kurondera kw'abarundi bova mu bihe bigoye igihugu cyacu kirimo. Icyo twabwira mwene abo bantu rero, kumbure batinya ibyohinduka mu buryo bwo gutunganya neza igihugu, ni uko abarundi n'abarundikazi batazobemerera gushika ku ntumbero nk'iyo isuzuguritse kandi yonasuzuguza igihugu cyacu.
Ikoraniro ridasanzwe ry'umugambwe SNL ribaye mu gihe abarongoye uyu mugambwe badasiba gusemerera ko abanywanyi babo batotezwa bagafungwa mbere no kwicwa bakicwa. Uwagiye guhiganira intebe y'umukuru w'igihugu yiyamiriza abagifise mu mutwe ivyo kutihanganirana.
Nyuma y'iri koraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe wacu, tugiye kwinjira yezina mu ihiga ry'amatora. Ibyo tuzobikora mu gushikiriza abarundi bo mu mihingo yose imigambi twizeye ko yodushoboza twese hamwe gushayura ubu Burundi bwacu. Abiyumviye ingimba cyo kimwe n'ababoshwe n'amacakubiri yo muri kahise, nibateshwe bate kuko igihugu cacu ntigikeneye ingufu zo gusambura no kwica, ahubwo gikeneye ingufu zishyizwe hamwe mu bumwe n'urukundo kugira cubakirwe ku mushinge w'amahoro buri iterambere rirama kandi rya bose bishinga imizi koko. Umwe wese arakwiye kandi ategerezwa kumenya ko atawaremewe kugirirwa nabi cyangwa kubaho nabi. Nani waremewe gutotezwa andi?
Umushingamateka Agaton Rwasa afise akamatera abatware n'abajejwe ubutungane, aba basaba ko kugira abarundi babiyumvemwo bategerezwa gutwara bose. Afatira ku bikorwa bibi bikorerwa inyubako z'umugambwe SNL n'abanywanyi bawo.
Reka ntera kamo abatware barazwe ishinga no kwiyumva nk'abasuku b'abanyagihugu bavavanure n'ingendo yo kuremereza abatwagwa. Ingingo rimwe na rimwe usanga mbere ziteye kubiri n'amabwirizwa n'amategeko asanzwe agenga igihugu cyacu. Nongere ndabasabe kutigira sindabibazwa imbura kimaze ziriko ziradusamburira zidutubirira canke zitwononera ingoro hirya no hino mu gihugu. Iyo turiko dukorerwa ayo mari yose aho binashika inyankamugayo zigahohoterwa no kwicwa zikicwa, ubutungane bwategerezwa gutunganiriza abarundi ataho buhengamiye, birabugora gutumbereza intahe kenshi na kenshi mugata mu mbuto abahohotewe aho guhasha inkorabara.
no kuri uyu wa gatandatu imigambwe ibiri ari Yohanake na Sendede yaratunganije inama zidasanzwe z'iyo migambwe mu muji wa Bujumbura ariko iyo migambwe nta bakandida yatoye nk'uko abarundi batari bake bari bavyiteze yabaroyize bari cakarongo Yohanake canke Gaspar Kobako avugira umugambwe Sendede FDD urongowe na Ronaldo Nyangoma batangaje inyuma y'izo nama ko bazoja mu matora biyunze n'abandi munani n'abavyifuza gushika ubu abakandida b'imigambwe n'abigenga bazohiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu kwigenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatanu uno mwaka wa 2020 bagera kuri 12
uwo iyo yari inkuru y'ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi baryo musombewe na mugenzi wacu Desire Hatunimana ari Kigali mu Rwanda leta y'u Burundi ibicishije ku buserukizi bwayo mu gihugu cya Uganda yanke banye politike batandatu gutabuka bo barimwo Honorable Jeremie Ngendakumana yahoze atwara umugambwe uri ku butegetsi bari hahunze mu mwaka wa 2015 bamaze kwiyamiriza kwitoza kwa President Petero Nkurunziza mu kiringo kigira gatatu Ngendakumana yemereye ijwi rya Amerika ko yabujijwe gutabuka yaruka gutangaza ko ashaka kugaruka mu gihugu gusubira kubandanya ibikorwa vya politike ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Pierre Claverne iyo nkuru
amazina atandatu niyamanitse ku mujyango w'ubuserukizi bwa Burundi ikampara mu Buganda kuva kuri uyu wa gatandatu nkuko uwabibonye yavyongoreye ijwi rya Amerika abo nabo ni Jeremie Ngendakumana yahoze atwara umugambwe uri ku butegetsi Sendede FDD agaserukira no Burundi mu nama nshinga amateka y'umujyango wa Afrika y'ubuseruko Pamphile Mudelega yahoze ari umunyamabanga ntayegayezwa w'ikigega kijejwe kwakira imfashanyo mva makungu Melchior Simbaruhije na Dismas Nduwayo umwe yahoze n'umuvugizi ubundi muhanuzi bicegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Gervais Rufyikiri nawe nyene ubu ari mu buhongiro Vincent Gahungu yahoze ari umushinga mateka w'umugambi uri ku butegetsi na Denis Hakizimana yahoze ari umuhanuzi w'ubutwari n'amashinga mateka Pio Ntavyo hanyuma nawe nyene ubu abarizwa mu buhongiro ubuserukira Burundi mu Buganda ambassadeur Epiphany Kabushemeye nta mwana niwe yateye umukono kuri urwo rwandiko asigura ko abo bagabo batandatu batemerewe kwinjira mu nyubakwa z'ubwo buserukizi gusaba icyarico cyose ubwo gwete ruje rukurikira umubonano yagiranye na Jeremie Ngendakumana nabo bari kumwe ku munsi wa kane uheze abo bagabo bahunze igihugu kuva mu mwaka w'2015 bari bagiye muri ubwo buserukizi gusaba impusha zitwa murekarengane canke rese passe zo gutabuka mu gihugu cabo ambasaderi w'u Burundi i Kampala yarabakiriye ababwira ko agira abanze kubaza abamukurira i Bujumbura uko niko Jeremie Ngendakumana yabisiguriye umunyamakuru w'ijwi rya Amerika
hanyuma turasubirayo batubwira mu yasabye autorisation y'ubujumbura twarabonanye na kompetere formule utaromire foto seteratu aca tubwira yuko agiye gusaba autorisation y'ubujumbura ndetse naho batariko byabwirizwa kugenda twaraciye vandandiro katobuzo juste apres nous tous à tous en attendant hano na après nous ne wacha atangiza n'insiksi
twamubajije nimba iyo nyifato isigura ku Burundi bwoba budashaka ko bataha nawe ati cane gose
exactement oya n'insiksi
aho bari mu Buganda bari degenvya nkuko babitubwiye kuko bafise uruhusha rwo kuhaba canke kuba ahandi nk'impunzi naho biruko umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza ntasiba guhamagarira abahunze igihugu gutahuka aha yabisubiyemwo mu mwaka uheze igihugu guhimbaza intahe yo kwikukira
uyu munsi uhuriranye kandi nitahuka ubwinshi y'abarundi bari bahungiye mu mahanga itahuka rya bene wacu biza kongereza akanyamuneza dukesha uyu munsi turabahaye ikaze mu bandi bene gihugu baze gutegurira hamwe imigambi y'iterambere tutibagiye amatora twimirije
abo bazibiriwe mu Buganda bavuga ko iyo mvugo itajana n'ingiro nabajije Ngendakumana ikigiye gukurikira nawe mu nyesho yatanze mu rurimi rw'igifaransa yagize ati
on attend on va envisager autre chose après mais on ne va pas forcer les portes
mu kirundi avuga ati reka turindire gato turabe turindire yamara ntituzokoresha inguvu mu kwezi guheze Jeremie Ngendakumana yahoze anaserukira Burundi muri Kenya yari yatangaje ko ashaka gutaha agasubira kurangura ibikorwa byiwe bya politike ndetse yaruka no gushinga umugambwe mushasha PDG uhurikiyemo abiyonkoye ku mugambwe uri ku butegetsi bahunze igihugu kuva mu mwaka w'2015 kuko batemeye gusubira kwitoza ku mukuru w'igihugu ahari Petero Nkurunziza ico giye twabajije iyo nararibonye ivuka mu ntara ya Muramvya ko yabashaka gutaha kuja kwitoza mu matora y'imirije Ngendakumana we nabo bari kumwe ntibatomoye neza gusa bemeye ko bazokwitaba ayo matora
burya rero ikintu cy'amatora ni ntambwe mu nzima bw'igihugu ariko nzima bw'igihugu nibwo bunini nibwo bukenewe cyane gusumba iby'amatora yonyine mu gifaransa niho bavuga bati un homme politique pense aux prochaines élections mais un homme d'état pense aux générations futures twebwe natwe rero twiyumvira kazoza cy'igihugu cyane cyane gusumba ibyerekeye amatora yonyine ariko abanywani bacu n'abarundi bari mu Burundi barafise uburenganzira bwo gutora no kwitoza bumva rero yuko bazoja mu matora tuzaba kandida navyo muba murabirezi
ku mbuga ngurukana bumenyi abaharanira gateka kazi na muntu bashikiriza ko ukubuza abashaka guhunguka ari kimenyetso kibi cerekana ko nabotaha batorabwa giza kandi ko vyerekana integuro mbi y'amatora abandi nabo bati reka tubirabisha amaso kuko Jeremy ngenda kumana imbere yuko afata ingingo yo gutaha nuko yari yamaze kubona ko abategetsi benshi bamushigikiye ubona ko ari umusirikare yagwanya urugamba akaba yo bagifise n'abasoma mbike benshi hari nabavuga ko ari umukino w'indani mu mugambwe werekana mbere ko muri uwo mugambwe uri ku butegetsi hari abatabona ibintu kumwe Pierre Claver ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru. Naho kubijanye n'imigenderanire hagati y'u Rwanda na Uganda muri uyu mwanya mugenzi wacu Ignatius Bahizi aratubwira ku ngaruka ingwano mu Rwanda mu myaka ya za 90 yagize ku banyagihugu ba muri Uganda baba hafi bibe n'u Rwanda.
U Rwanda ni rwo rwarwanaga ubwarwo. Kwe tukabona ibisasu biri kutuzamo gusa tuyoberwa ikiriho nkuko intozi zibonaga zishwe n'izuba niko twapfaga twagira ngo duhungire mu mpunzi bakatubuza ubwo dupfira mu byaro ducu
bawurizaga iki
baravuga ngo umuntu w'impunzi ngakureka bari umunyarwanda ngo Uganda ntiri kurwana abasirikare baratugaruraga nuko tugaruka bati muhumure ntabwo Uganda iri kurwana ariko twewe igihe kikagera abanyarwanda bagasheringa ibikombora binini cyane nuko bigahutaza abantu bacu.
Onumwe baturage bamurora agace ko muri gisoro muri Uganda gahanye rubibi n'igihugu cy'u Rwanda. Abanyayuganda benshi muri aka gace n'ahandi nkazacya hafi cyanikana Nyarusiza ni hamwe muhajajwe n'intambara yo muri za 90 inyeshambaza RPF inkotanyi zafashe ubutegetsi mu Rwanda mu 1994. Ariko ngo bw'igisirikare cy'u Rwanda cy'icyo gihe cyarasaga inkotanyi zimwe zari ziri ku ruhande rwa Uganda. Ibisaso abaturage bisi bikompora ngo byagwaga muri Uganda bikonona imitungo bikica n'abantu.
Icyo gikomboro cyari kinini cyane none cyarakubitaga kigasiga urutanga runini mu rugo byaba ari imyaka iyo ariyo yose byose bigatagurikana akaba ntacyo watarura kandi kigasiga kimisha ibintu by'imikaruka butana birya kuko biriye wanapfagaho byateraga mu myaka y'abantu imyaka ikononekara byakubita mu rutoki bitoki byose bitari byera byose bikamanuka niko byabaga. Kandi amatungo gapfaga batubwiraga ko tudakwiriye kuyarya kubera ko gabaga gahononekaye gariho ibintu bimeze nk'umuyare.
Bwana Bambanza George icyo gihe yakoraga n'umuryango musaraba utukura
byari ibintu bibi cyane byari ibintu bikabije ngo bitavuga kuko twafiriye ibintu byinshi uzina nk'abare dikosi dukunda gupfira nko muri byo kuko bamwe bararaswaga ugasanga nitwe turi kubatabara aho bari tukabazana umunaka gake twafiriye byinshi bajyanye amatama bajyanye amakoko bajyanye amahene ubwabo bantu
abandi bazaga kwambura ibintu
abantu b'u Rwanda nibo bazaga
abaturage cyangwa abasirikare
abasirikare
basikaye b'igihugu
yee abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda kandi ukareba ngo na bya bisasi by'abanyarwanda byararengaga bikosa amazu barasa hari agatete abantu bari mu mirima barapfa
kavuga n'uyu musaza nawe nduva ko yagize ikibazo gikomeye icyo gihe wo tubwira ko byabaye muri icyo gihe
njewe amazina ganje nitwa Ngareba Efraimu intambara u Rwanda yarateye turahunga duhungira muri iki gice cyahanga bara dutera ibikombora n'amasaso ibikombora biraza byica mushiki wanje bashiki banje ari babiri bose barapfa birongera barongo cyubukorangira imana bo barakira kubyabaye amazu gose benshi baragasambuye agandi bikombora biragasenya abantu barabarasa barapfa imyaka turayihomba amatungo turagahomba bityo
abakecuru babiri bafishije abana babo igisasu kibaturikanye bari mu murima naya magingo baracyahahamutse kuburyo batinye gusubira muri uwo murima.
Urugamba tuzi rwanyiciye abana babiri abahungu babiri
igisasu mu murima
nuko kikira bico aho ntibuhinga
kubera iki
datinyaka ni muhiririya datinyaka.
So umurima wawe warawutaye imyaka 20 arenze utawuhinga
irarenze
watinye kuhinga kubera iki
kubera gutinya ngo ntagisangamo n'ubundi bakanyica nkagisanga mu wenda bagitayemo nkapfira
kandi se wowe mukecu nawe hari ingaruka byakugizeho
nabo bana bapfiriye umunsi kumwe cyabakubiteye kimwe
nabo uyu mukecu rusi cyangwa bawe
uwanje yari umwe abo yari babiri
bawe aruje ararugenda
bapfira kimugo munsi
bari bari mu murimo mu
bari bari mu murimo gumwe none bari mu murimo gumwe ya bintu biro baturikana nuko bapfira aho bamanuye imirambo nimbiyo myaka yacyose herayo nihenezo bari baragiye bari gukura baragiye no kuragira byose byahezeyo
nima ya nyuma arayiretse pe
none weho none nk'ubu twashobora gutaramayo wagira uti n'ubundi nanjye kiranturikana kwarayiretse
ababujije abantu n'abahombye ibyabo bamaze igihe kirekire babaruwe kugira ngo leta ibarihe ariko imyaka irenze 20 ari ntacyo leta irabaha nyamara ariko icyizere cyo guhabwa impozamarira cyongeye kugaruka nyuma yaho perezida Museveni abibwiriye ko leta igiye kubariha vuba
turashima perezida Museveni kuko byaratubabazaga cyane nimba dufite government tukaba twaratakambye ntibagire icyo badusubiza ariko kubwo yadushubije turanezerewe
mu rwego rwo gufasha abagizweho ingaruka n'iyo ntambara ya FPR inkotanyi umuryango w'ibihugu by'uburayi wubatse amavuriro muri utu duke gufasha abantu ukurikije abayobozi b'iyi ntara ya Gisoro Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda
urakoze Ignatius kuri iyo nkuru mu Burundi umuhinga yigenga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana yashize ahabona mu ntango zo ku kwezi kwa kabiri igitabo cyitwa Kira Burundi cyo gitabo kivuga ku burongozi buzamura ubutunzi bw'igihugu bufatiye ku ngingo nziza zifatwa mu by'ubutunzi twavuganye mu kanya na Faustin Ndikumana atangura avuga ku catumye bandika icyo gitabo
twanditse igitabo mu kugira duterere kuko turavye ingorane za politiki Burundi buhitiyemo imbyane ingene usanga mu migambwe manye politiki hakabura ingene dushobora kuzatura icyo twokwita des projets de société imigambi nyine ishobora kuzamura Burundi abarundi bari hamwe hamwe tutereka reka duterere rero ko tubona bidakunze kuzagira korerwa no mu migambwe cy'abanye politiki tureka duterere twandike igitabo cy'umugambi bw'imita projets de société iyo bankanka nk'akaruriro tuvuga tuti inyo karura abantu bagafatira ko rero n'abandi be mu minsi za rero yari imyanga hatuko tuvugira de bagashobora gutangura kubishira imbere ku buryo tuza abantu bazaba bariga guhiyane guhiganisha imigambi kuvuga imigambi abarongora igihugu bagafatira ku migambi kandi n'abanyagihugu bakayibaza bakababaza ati ya migambi igezehe tugahindura cyane cyane cyo nokwita ingendo mentalite y'ingene abatwara babikora n'abaga babibona hanyuma kumbwe rero kuko no mu bindi bihugu niko usanga bigenda birakogwa abantu bagatanguza barahiganisha imigambi twere twakiri kuri icyo gitabo kira Burundi mu Gifaransa ni initiative Burundi emerge pour le renouveau kugira nibyaza biraja muri deba abantu bakumva ibirimwo bifatigwe ko n'abandi ku buryo uca baza baragira ibyo bategura nabo nyene ugasanga igihugu cyo kisononura
wabuze ko muri uwo mugambi wo kuzamura ubutunzi byo fatira ku gufata mu nda kwa Burundi wo bisigura neza
mu bisanzwe ni gitabo kinini no bako kiri mu mpapuro zirenga 160 mugabo mfatiye nko mu byungane rimwe ndakishize mu byungane mu mpunyapunye mu byungane rimwe no kuvuga yuko mu kuzamura ubutunzi bw'ibintu no kurwanya ubukene bihagaze ku gufatana mu nda kwa Burundi ku rejo national intwaro ibereye uburongozi bwiza bukomeye kandi buhindura abantu no gufata ingingo nziza mu by'ubutunzi dufatiye no ku butunzi kama Imana yaduhaye kugira ngo turuhe igihugu rero gitekanye cyiza kandi giteye imbere ibindi musanzwe mu byungane rimwe nuko nokivuga
muri cyo gitabo uravuga kugaruka ku kugena uburongozi bw'u Burundi bwari bumeze kuva ucikukira wo buca ku mayango ko vya bimeze gushika ubu n'icokogwa
ubwa mbere ho ndabisubiramo ndaraba uburongozi bw'u Burundi ngene bwari bumeze kuva itariki imwe y'ukwezi kw'indwi 62 gushika uno munsi umuntu agira ubushakashatsi kwaraba ingene amaleta yabisikanya hari igihe nkajya ku ntwaro ya cami wasanga nko kuva mu 61 kuva 62 ushikira gushika mu 66 ugiye ubushakashatsi ugasanga nta leta yashobora kure mu wayene ugasanga leta yamara nk'amezi 6 amezi 7 kubera injyane amahindagurika ugacubona ko ata mugambi w'itembere washoboka leta zihindagurika gutyo haza kuri Repubulika ya mbere ukaraba ingwane zagiye ziraba ubwicanyi za politiki ugasanga igihugu cagumye cyaca kibohwa n'izo ndyana abantu bahunga basubira ku ntwara ka Repubulika ya kabiri naho nyine tuhagaruka tukaraba ingene habaye agahengwe gatoyi ingamba iterambere rubakwa iragira gute mbwamuyima naho biratina birahinduka haraza nk'injyane iseze ya katolika n'ibihugu birasubira inyuma bya diplomasi mu 88 n'indwi ya gatatu hagaca haza za ntega marangara zande haza politike y'umwe abantu bahumatera bagira gute gushika dushike no 93 ho bica birunyuka tumara imyaka 12 mu ngwano 15 habaye amatora byagiye birarangira 15 na 10 na 15 iby'ibiringo byose byagarutse muri rusange ugasanga kabisa Burundi byarabonaniye kumara nk'imyaka 10 ubutekanye buri ku Burundi biterambere izo remeje kubikubira muri rusange naciye ngera ndaraba ingaruka byagize ku iterambere ry'igihugu hari ibitabo byagiye byasohoka twagiye turaraba n'ibiki byahugwa biko byerekana ingaruka n'abashinzwe ubushakashatsi bagiye buramurazi ko hari n'igihe igeze gufatwa za mbarwo murabibuka imyaka 3 mbarwo isubiza igihugu inyuma iti harabaye byinshi ngira hageze igihe twa turavuga
turaza kubigaruka
cyane bishapitse metwo bigaruka
turabigaruka
amazi ngare byarasubije inyuma ubutunzi ugasanga nk'ubu ugasanga imbere yo mu 93 abakene baharwa muri 35 ku ijana mugabo abakene bashane mugabo ugasanga muri za 2025 bari 57 ku ijana urumva n'ibintu ugasanga turamaze imyaka n'imyaka atarugomera ugumyaga nkuba twubatse ugasanga iby'imyaka nkuko biratugo ni ibintu bikwiye musanga abantu twa kwikubita agashurazi
reka turabigaruka ko
uvinjiye rero ubona rero yuko ati hari hakwiye kuba ari ingene abantu bo kwikubita agashiba gahinduka ngira ndaza kuvuga mu migabane y'amashapitse akigize ngira nabo abantu bashaka batahura
yego yego reka tubanze tuze ku mirongo ya telefone dufise Innocent uratwumva Innocent uri he
ndi mugaba mu gisagara cyo kugira mu kanyosha
ufite ikibazo ubaze umutumire cyangwa icyumviro
n'icyumviro abone ikibazo yavuze yuko ko yanditse igitabo cyerekeye kugwanya ubukene hano mu Burundi icyo nubona hano mu Burundi kugwanya ubukene biracyari inyuma y'amajyambere cyane kubera kubera nk'ubu nk'ukwaruka nk'ubu twarabuze akazi uruhetse amashuri ubu nta kazi rufite kandi urukiraruheza ku bwinshi n'abatanga akazi ikisanga bagusaba ibintu by'umurenge none yokora iki kugira nawe agwanye ubwo bukene cyane abo ugwaruka ruheza amashuri no kororoha akazi
reka bishure
yego
mumwishure
yarabe byangombwa nicyo bita ibintu 12 byangombwa bisaba yuko bihinduka kugira uwo murindi w'iterambere ushobore kuboneka twagaruka no kubijyanye by'amaseriteri do kwa santi donko ibyofatirwa kugira igihugu gishobore kuzamuka tugafatira n'ubukaruka ibindi bihugu mu bisanzwe ndiko ndabivuga mu gitabo nka bene iki kiba gifatira kuzwa n'igihugu muri rusange usanga ibintu bigenda bihamagarana ushobora kubwira ati mbega none ko hari ubukene nizananye gute kwiri kugashomera kare ukari wasubira inyuma ugasanga ni ibintu bigenda birakwigana ugasanga ati kumbura ya ntwa ibere itabaye neza ugasanga haroye ntabwo tubigira bwiza bwabo wa murindi w'iterambere nkuboneke bafatira nk'ibi bya cohesion nationale gufatana mu nda kw'abarundi ugasanga igihe abarundi bama mu ndyane bagira gute wumva iterambere rishobora kuboneka gute baguma ba mu njyana gato hacaba tukivuga tuti kugira no dosiye ry'iterambere nta kuntu iyo kwezo twoyicarira gufatana mu duha barundi bakuva kwari bamwe bakabanza gukura mu nzi utwo tuntu twama tubazingamika kuko uravye ibyo byagira bazinganika n'ivyo nyene nta gihugu na kimwe gishobora kugwanya ubukene na mwishure Bosco mu gihe abanyagihugu kenshi bazima bama mu tuntu twindyane tukuntu tunaturiye ugasanga hagusenyera ku mugozi umwe bamwe bakwegera hariya abandi bagakwegera hariya urumva iyo niyandika ate n'ibindi bihugu niko bibanza kugira hanyuma ugasubira ukaraba ati mbega none iyi ntwari ibiri imeze gute ibi by'igiturire mbega amahera abonetse atunganywa gute byose n'ibintu bitegereza kuza kuri iyo croissance ishobore kuboneka ugasubira tuti none imigambi y'iterambere yabaye mbega barayisuzuma barayisuzuma nk'uko bavuze project kanaka ije barasuzuma yuko ibyo yashatse gushika ko yabishitseko batayisuzumye numva ko ishobora gukoreshwa nabi na bwa buzima butangwe ugasanga byahere do ni ibintu rero bihamagarana muri icyo gihe kumbe tubwiye kuri kimwe kimwe woca usanga ubyura ibivuze par exemple ati igisata cy'ubutare coteza imbere Burundi cyote igisata cy'ubutare choteze imbere kigatanga akazi mbwabo intwari ibereye ibonetse mu gihe cyo gisata cy'ubutare kije hari ibikigoranye mu ntwari ibereye bwa butare kubura burashoka ntibuboneke iyo Burundi ngo dusanga ni ibintu rero twafatiye ku buzima bwose byogenda bihamagarana ku buryo tubishize mu ngiro cyubona na twa turazamuka n'ibindi
bihugu
bimereza ku bihugu bimwe mwa karuriro byabishitse ko
yego reka tubandanye ku mirongo dufise David uratwumva
ndabumva
David ufise kibazo icyumviro
ndabise kibazo nkagira n'icyumviro muwanze mu ndashize umutumire ndonga ndabaramutsa kwitwa rya America
turabaramukije harabumva
nanze ndabaramukije
nabyumvise ibyo kuvuga ngo intwaro ibere n'ubutunzi icyumviro ntangura kuvuga nuko ugerageje kuraba Burundi si igihugu gikenye
kubera kubera wabisigura
yego isi yacu n'isi imera ugerageje nko kuraba nk'ibihugu duhana imbibi za Tanzania za Kenya n'ahantu usanga bafite n'ahantu hatobana banarima mugabo ugasanga abanyagihugu babo barashobora kubibesha ku bintu byerekeye nk'imfungurwa n'iki ikintu yahita aravuga ndagishigikira cyane avuga ati intwari ibereye irashobora guteza imbere ubutunzi ufatiye nk'uko no bivuga iyo ubwo butunzi butwawe neza kuko nko mu Burundi gerageje kuraba nta na hamwe bigera batwereka buri mwaka bakatubwira ati mubu turadi ntara za mwaro za muyinga za Kirundo za riga ahantu bimba ubutare bavuge kuti ibi bihugu nka Saudi Arabia baba ariko barimba ubutare ibi bintu byatwaye amahera ya naya naya kandi tugira tuyakoreshe ibi n'ibinyibe ikibazo nashaka kubaza umutumire
yego
hari ikintu dukunda kwibagira mu Burundi cyuko ubutunzi bwa mbere bw'igihugu n'abanyagihugu none nikiye kintu kibuze kugira ngo abanyagihugu b'abarundi
adakenye uravye ubutunzi kama Imana ishobora kuba yaraduhaye kuko hari ubutunzi kama Imana iguha n'icyo nawe ubukoza kugira ushobore kwiteza imbere imbwira no muri iki gitabo twaragarutse cyane kubyo twokwita le potentialite Burundi bufise yadondagwemo biki harimo n'ibindi byinshi twadondaguye byinshi ngira turonka kandi ko kubisigura ko turabisigura umwanya mwe byerekana ko Burundi bwoshobora gufatira iyo rero habaye prise de conscience tukavuga tuti mbega none turafise conscience turamaze gucugwe bitwemeza tuti dufise ubutunzi kama byinshi kandi tubukoresheje neza ntitwoba turi aho turi uno munsi icyo kintu kikabanza kikatwinjira mu kiti tubukoresheje neza tuba turi aho kuko n'ibyo bihugu bimwe bimwe natanze kwa karorero ntibigusanga mu butunzi kama kenshi biri inyuma y'Uburundi ugasanga ibyo byimbura production interieure ko igihugu gisagura zuzuragi kompara n'ikindi ugasanga birarenze ugasanga umwimbu wabo ni inshuro gatatu Burundi inshuro gatanu Burundi ugasanga hari ibihugu usanga bingana ni province nka zibiri z'Uburundi naho tuvuga ngo Burundi n'igihugu gito hari ibihugu usanga bifise bingana na province nka zibiri z'Uburundi ugasanga byimbura inshuro cumi Burundi kandi utavuga ngo ni isi y'igitangaza yindi bafise byose bikitako bitabiduha ikigo urumva rero icyo ndicyo avuze no mu gitabo narakigarutse ko muri ibi narabigarutse ko ndabyerekana hano kuvuga ati ubutunzi bwa mbere n'abanyagihugu cyane gose muri zo prearabe ndavuganye n'abanyagihugu ndabagaruka ko icyo bita planification de ressources humaines ucibanza kwimira ati mbega no n'abanyagihugu b'Abarundi dushoboye iki dufise nivo de technology iyihe abahinga muri ibi bintu kadufise bangana gute iryo turigira filime turabe capacité de ressources icyo Burundi ashoboye icyo bita capacité de ressources humaines.
Radio Studio America i Washington DC hani ho duhereje amakuru y'ibiganiro tatatu bafite kuri isaha ubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu Radio Studio America.
Hii ni idhaa ya Kiswahili.